Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Bakozi ni bake kandi abenshi usanga batanonosoye cyane ibi bintu byo kwerekana no gukingira ibintu by'imico kama, ibintu ndangakaranga.
Uwo ni Jacques Mapfarakira uyobora ibigo ndangamurage mu ntara ya Gitega, avuga bimwe mu bibazo byo mu bigo bimaze iminsi, ibyo bigo bimaze iminsi bihura nabyo. Iyi nkuru n'izindi zirimo ikibazo cya malaria mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru avuga mu Burundi tuyahere i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, aho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ahamagarira impande zirebwa n'ibibazo biri mu Burundi kugana inzira y'ibiganiro mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo bimaze hafi imyaka ibiri muri icyo gihugu. Nk'uko bikubiye mu nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ibi Guterres abivuze nyuma y'uko guverinoma y'u Burundi yanze kwitabira ibiganiro byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Guterres yagize ati, ndahamagarira abarebwa n'ibyo bibazo bose gushira inyungu z'igihugu imbere y'inyungu zabo bwite, maze bakitabira ibiganiro biyobowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bidakumira nta namananiza abayeho. Guverinoma y'u Burundi yakunze gushinja leta na koroni kubogama. Kimwe mu byo guverinoma y'u Burundi yagaragaje ko itishimiye nitumirwa mu biganiro rya Jamal Benomar, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi SNARED naryo ryitabiriye ibyo biganiro mu mujyi wa Arusha, nubwo leta yari yasabye ko abagize iryo huriro batatumirwa. Mu yindi nkuru yanditswe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, Guterres avuga ko ahangayikishijwe n'amakuru akomeje kuvugwa ko Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yaba afite gahunda yo kwiyamamariza manda ya kane nk'umukuru w'igihugu. Mu rwandiko yoherereje abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi, Guterres avuga ko kongera kwiyamamaza kwa Perezida Nkurunziza bizatuma ibibazo biri mu gihugu birushaho kumera nabi. Yongeye gushinja insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi bita Imbonerakure guteza umutekano muke n'ubwoba mu baturage. Ikindi yavuze kimuhangayikishije ni amakuru y'abantu barenga 200 bamaze kuburirwa irengero. Ambasaderi w'u Burundi Albert Shingiro yamaganye iyo raporo avuga ko ibogamye. Guterres yongeye gushimangira ko umuryango ayoboye uzakomeza gushyigikira umugambi wo kugarura amahoro mu Burundi n'akarere muri rusange. Bamwe mu bashinga amateka mu Burundi barasaba leta gutangaza ko indwara ya malaria ubu yabaye icyorezo. Abo bashinga amateka babivuga bashingiye ku mubare w'abantu bicwa n'iyo ndwara. Leta yo ivuga ko kugeza ubu itavuga ko malaria ari icyorezo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Imbere y'abashinga amateka umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida Josiane Nije imbere yavuze ko ibitigiri by'abantu bagwara malaria byagabanutse ku rugero rw'ibice 20% kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. Ariko muganga Nije imbere nta bitigiri yatanze by'abafashwe n'iyo ndwara cyangwa abayahitanye muri icyo kiringo nyene. Abashinga amateka nka Gaton Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama ashinga amateka basanga leta yari ikwiye kwemanga ku indwara ya malaria ubu ari kiza mu gihugu.
Ikigo cy'umuntu cyangwa 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 c marale kumbwe chuka iwa ya mchukuri kuyo yosha wakabaluka ano mnani pinjana
naho leta tabito moriza ni yemera ko malaria imunzira yo guhinduka ikiza mu Burundi muganga Josiane nije imbere umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida
ubwo yakozibanda yuko malaria amiri haruro nitogala ko twatagenaye bibandanije bidakanye kabandanya nduga ubwo nadufuze kibaye kitare atabihindura ko ndi uje ko kuvura tukamaze gushira mu ordonance ile kula kumutsika patent kushobora kwinjira
abandi bashinga amateka nabo nka Medem Isago bafite amakenga ku miti ikoreshwa mu kuvura malaria
ikereke imiti dukoresha bavuze ko iba yemewe na WMS ibyo ku bihugu bimwe biyashobora kuba yemewe na WMS no bakumva ibindi bihugu biteye imbere bivuga yuko iyo miti bitakikoresha adutakarotisha kujya kurayo ariko ku muti kwa tebe imiti ya kujya kina artisinali mbere y'iyindi iwabo utabikora bakavuga ko ishobora kuba ari no mujya esipizansi na dore ko bivuga ko iyi ibyo bikorwa bya mbere ubu ni turi ku iterambere rimwe ariko kwiyumvira kuko abantu bari kwariyumvira ku ibyo bari hano twebwe hotera twiga kubireba ni byiza.
Iruhande y'imiti ikoreshwa mu gutuza malaria hari kandi n'imisegetera irimo umuti wica imibu itera iyo ndwara n'uyu mwaka ubushikiranganji bwayitekanije abanyagihugu
imisegetera tutanga imisegetera yemewe abenesi imisegetera irimo umuti wica imibu n'umusegetera usanzwe ukora imyaka itatu kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kurwanya sida buri myaka itatu urategekanya gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu n'ubu nyine uri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turategekanya yuko tuzosubira gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu komande ya kuru nyomisegetera ikabizotangura gushika mu kwezi kw'indwi ishize tukazoca dutangura kuyitanga.
Icyo kiringo cyo kuyitangira ko ntigihumuriza na gato abatowe n'abenegihugu umushinga amateka Bosco Nkurunziza n'umwe muri bo
yatwaye yuko hariho komande y'igisegetera rero bakemeza yuko ntabyazwa mu kwezi kw'indwi tuzaze rero mu yindi ndwara ya malariya ifise ukaba abantu bwinshi bitaba imana ubonanye ko waba mu bushikiranganji ikiringo cyo mu kwezi kw'indwi ntakigira cyane yuko
umwaka w'2016 ishyirahamwe ryitahamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko abantu miliyoni zitandatu aribo bagwaye malaria mu Burundi. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko ibihumbi bitatu muri abo yabahitanye. Leta isigura ko ibi bitigira n'indenza rugero icyo bikora n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko ku mwaka malaria iyo ndwara yambereje n'abantu benshi ku musego w'ibitaro n'amavuriro mu Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibigo ndangamurage by'u Burundi biri mu ntara Gitega byugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Bimwe muri ibyo bibazo bijyanye no kubungabunga ibikoresho biratwa muri ibyo bigo. Ikindi ni ubuke bw'abamukerarugendo babisura ku bibazo bya politiki bitangiye mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ibigo vyiratiro vy'akaranga ku Burundi biri mu ntara ya Gitega ni bibiri. Ikigo ndakakaranga ca mbere kiri hagati mu gisagara ca Gitega aho bita kuri Place. Ikindi kigo kiri mu Gishora muri komine ya Giheta. Jacques Mapfara kirarongo ivyo bigo ndangakaranga aradutembereza mu kigo ndangakaranga kiri mu gisagara ca Gitega atubwira bimwe mu bikoresho mu Burundi wa kera yakoresha.
Hano impuzu z'igiti, imitamana, iho ruhanda, akabindo n'umweko bakoresha kuzikenyera zava mu biti by'ubwoko bishika butanu mumanda umuvumu ikobekobe hariho imangu n'igiti bazikomerako cyo bita umukomero.
Aha naho atwereka amafoto y'abaganwa bakuru bakuru batwara intara z'u Burundi.
Aha berekana abaganwa bakuru bakuru no kuvuga benshi bari abahungu ba mwezi Ngaruko, Ntarugera, Ntahushira, Nakirima, ifoto yafashwe n'Abadagi, yari mwene wabo na mwezi Gisabo, mugabo batavukana kuri nyina, bose n'abahungu ba Ntare Rugamba.
Naho ivyo bigo birimo byinshi byo kurata, Jacques Mapfarakira aratubwira ibibazo byugarije ivyo bigo.
Ibibazo novuga bikuru bikuru nibyerekeye gukingira bino bintu dufise ni bintu bihambaye cyane kuko byerekana imico kama y'abarundi. Umva rero birakenewe gukingirwa natwe tukaba tudafise ibikoresho bihagije byo kubikingira. Ingorane dufise yindi ni ingorane y'abakozi. Abakozi ni bake kandi abenshi usanga batanonosoye cyane ibi bintu byo kwerekana no gukingira ibintu by'imico kama ibintu ndangakaranga. Hanyuma ingoro ishingura ibintu by'imico kama turabye ibintu birimwo n'into n'into bigatuma rero tutabyerekana neza nkuko twabyipfuza. Umva harakenewe ko inyubakwa yo kwagugwa.
Ikigo ndangakaranga cyo mu Gishora muri komine ya Giheta gifatwa nk'umugwa mukuru w'umurisho w'ingoma y'u Burundi. Ayo maratiro yose uko ari abiri ntagishobora kwinjiza amafaranga nk'ayahora yinjira imbere y'umwaka w'2015 kubera ingenzi z'abanyamahanga zagabanutse ari nazo zinjiza amahera y'agaciro. Jacques Mapfarakira atangura tubwira uko ikigo cyo mu Gishora cifashe kuko ari nawe akirongoye.
Nuvuga ko Gishora ari ratiro gifashe neza uravye ibirigize ingoro y'umwami, ingoro y'ingoma n'izindi nyubakwa zizikikuje zifashe neza ntizasambaguritse zimeze neza.
Abanyamahanga bijanye n'ibihe turiko turacamwo boba baragabanutse?
Yego me baragabanutse imwe rimwe hariho abaza ariko ntibangana n'abahora bahaza kera. Uruhombo ntigwobura ariko nibaza muri ibi bihe abarundi naho kumbure bataronka uburyo nk'ubwo bahora baronka kera birabafasha guteza imbere iryo ratiro, birabafasha kubungabunga iryo ratiro.
Ugo ruhombo ruremezwa n'umutamantime barashakaje inarayibonye mu risho w'ingoma akaba ari na warongo y'abatimbo bo mu Gishoro. Twamusanze ahari ku muse kw'amagara mukitse
kama twaro nsingenzi no ku munsi twarakina na gatatu bakaza barakanaharara bakarara naje ngaca ngumayo nibaze urabona abanyagihugu babona umuzungu baca baguma begera begera aza ntitse muri gira inyuma ubu baragabanutse gose ntandwi nimwe yahera nta munsi wahera.
Umutamantime barashakaje amazi imyaka irenga 180 ubuzima bwiwe bwose akaba yabuhebeye ingoma aho yaserukiye Burundi mu bihugu birenga 30 aratumurisho ingoma y'u Burundi mu giheta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bega ivete kugenda uransiga na maki
nta na kim
wa mama mushasha ni wari kora gukinagiye
nivugire shayo shaka kujyo mukimufise naje akiro nifite nishuko kwa
yo urambabira chevete sinashaka kubabaza haru kwijanda jandi
bureka gufite na hasikiye sha wowe ni wo kwa mwibutsa wikirundi mwigisha yadusigurira
umwe dusigurira ngo arabagwaye mibembe ntaho harugata
none ntumva kuza none gasha ubwo ntubona ko jewe ngo ayi mibembe ku mutima uraza gahinda ngenda nawe dorine
ndabizisha nicyo gituma nanjye nshaka ko nokwamira uhanye
wowe shano umeze nk'abarawo mbona abanda bankagahabwa
abo ni bande gahive hajya buraca bugacana
yandi
mugabo urabizisha ivege yo kuva kera imbere yuko mugira ibyago mukabura umubyeyi twikundani
basha ndabizi ko uri nta muheba
ivete kufisa amasako shabiri
yeah.
Ubwo iyo simu ya profe bizoza
ha dorine uciye yimenye nawe ahora yigura ngo uyimutahanire gasha
Awo ni byiza rero sha. Iyo mu prof ajara gutuma nuko bagukunda.
Jewe mama wanje nagira ngo nuko yamenyereye kumbona ndabashiriye amata mama kiriho. Yewe nuko uri?
Nivyo byo babiri.
Ari cyanyishira ko prem?
Nivyo byo babiri mwo. Uko byeze byose niko gukunda ragukunda.
Kandi rero sha ushima nkunda. Yaranyemereye kumpa ku diswar kuri gusa. Yo ariko sha dori. Ntiyagira uwo uzobibwira. Kuko yarambujije kubivuga.
Mbega
ntumbona kabangamo.
Mbega ntumbona ndabirendera
kwiye. Hee, hajura nuni.
Cyangwa nono bimenya kwigishije ikiri kiri hehe.
Ya nka ko abandi bana bo bimenya bagaba bangirira ishari. Wo ntavyo umva none.
Akwigisha ukamenya hari kiri kirimwe. Ugira ngo namanota yagusaza baguhara.
Ahubwo hari ico ntari bwa kugire he.
Kiri kigashaye.
Ehera aba yampaye n'urufunguruzo.
Ngo
ni nashika cyo ndayishira mu cyumba. Umva tanyeze gashado.
Ego. Wash. Aho ni sawa kwe.
Bega bashije mu kubanya nyera kumwe ngo ni Ivete.
Wewe hagarara.
Yo, what did you run hanze? Nari nzi ko ari wundi. Bashi bati ko mpacho kwikubita hasi.
Aya Ivete nawe uri monogoje. Aya masaha kiri mu gahinga nta soni. Uzohava wibagira kwee.
Eka nta kintwenje.
Wowe ubona urije.
Wa mukobwa wundi urakajuje. Ugomba kwishinga jewe.
Erega Didio mvuye muri ku.
Ikumi.
Ego nateze mugabo nuko twatanguye bwiza. Profe bizoze yari yafatiriyo none.
Eh? Ejo zani wagwakura.
None.
Abariyo kumuhuzo yakura ko nzirikana yakunda.
Oya sha profe bizoza arazi ko nigore. Ntuwa. Yambariye ko azonyigisha ku buntu nta bindi.
Mama Ivete ahura hagabira. Bizoza. Ujya ntiyoroshe ndakubwiye.
Eh
raho imbere yawe ntubwe muri ico kinogo.
Ndakoronsa ku Imana azi. Urazi kugwagwa ibwanteke.
Ivete tudakamega mukobwa ndereye n'umugore we ntibazogera atatumari ku ibintu baje no baje no mbiyo mvuye
umvise ibiki gajidi
urazi hagendereye na mata bamazi n'isi bararabahinga natwe cyatu karayo ubujumbu budahwase muri byo byashoboye kuboneka
hajya rero jewe bigiye kungora kwe nuko kujinya ntamenyereye oya
mbe wazi ko bareje atoje hariya ku mucamuga yidi
Uyerika kubeshe nibyo ntibo byubakawe.
Eh.
Wowe wabibwiwe nani?
Amahera bari gwishye niba amazi misi bidagadura mwoshaho we. Nawe tukazirikwa ku mizibi jumbo mu rugo kwa data urumva sha ibeti
gwa. Ugo gashajidiyo sizozo kumaze imisu no kabari byo warose.
Oya sinzoga.
Nibyo nyene.
Mugaba kandi bisiriye zitabaza. Hari naho ntari kubimenya.
Mugaba irashika nuko.
Je mwene mutama uno muso utanza ramenya.
Ndagusavye mwana wa mama. Ubanze urindire no musi kwari mwijoro. Uzakivuge jo habone.
Eka kuva ko no ntabivuze yibi. Habwo tuyoke ndusange bigwandaritse. Ubona ko amazi imisi bararabadandahiwe.
Mbeko wigogonye utazanye isuka sinakubwiye kutangura uno munsi nyine
erega papa je hajya ni joro nagira ngo nuburuhe sinarinzi ko warushimiye
nubundi nuburuhe mwena nyoka ivyo mwigira birangeza ahantu nashobora kwihangana
none ahumba dahora zanye isuka wagire ndime muri uno mutwezi
iya mpayi ubure kuza wabaye birato wa urabona kuva kuri karya gasaka gushika hariya kugitoke ndaguhaye imisi ibiri gusa uzobe wampereje ubusize
ugira umbuze rwo gusubira kwishyura agapapa aho hose ndakwemere ukuntu nyene amazi imisi ndabitora
kenkenyenye nage neshe ndabitora kura ngaho ukubitora kwawe ndakuzi urabanza rero utoze kino kivi niho nzomenya ko numwishyura ubitora
reka rero nje kubwira mama
uja kubwira nyoko umubwira iki ntazosanga ariko aragufa nzobavunagurira amavi hamwe
murega papa usibye ku ishuri kandi uno munsi dufise akabazo nzenshe ndonka zero kandi narize
kwiga kwawe narakubonye hewe mugabo umenye ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka mukajya ngaho mukampenda mwe na nyoko mukajya ngaho mukampenda mwe na nyoko mumukandisha agatongo kanje sha
Reka ngende uno munsi papa nzohari babasi mu buruhuko ko burimo kugera
uti mu buruhuko kandi ubona umwaka ugiye utegerezwa kumpa ubusizi bitarenze indwi itangura
ariko gapapa urigera ubona umwana w'umwigeme amaze gushika mu mashuri yisumbuye nk'uko kwanje babohera ku isuka
mbe wowe ngo ukiri ku ntebe y'ishuri uwo yamara aho hoho marira iki we erega dorine n'ubujya gusha buratagaza
ndagusabye ikigongo basi papa nimba narakubeshe mbabarira singisubiye
mu gusaba ikigongwe banza ukora igikorwa ndaguhaye hanyuma ubone gusaba ikigongwe
noneho ubukima ikigongwe cy'iki namaze gutabuka ibiganza n'amababa
dori uti wo bukisaba ikigongwe cy'iki reka kuharima hanyuma ntubukimfata k'ikintu nakimwe cerekeye ishure ndakurahire
wareka kurahira papa nzoharima naho mbona ko nzohamara nte
utevye kubiri suko nyoko yakureze kurandonka bakwe aho n'umugoroba umwe ntiwohamara
reka ngende ku ishuri uno munsi nce ntahakare ndahagorobereze hanyuma ngoca nzinduka ndarima hasigaye none ndose uwumfasha hari icyo
ibyo aribyo byose ntaba ari nyoko
uri ndewe ugomba kudusitura ku rugi
Tewe dutashu wachu
Nyebke bande, jumugira mazina
Mazi ni ugu iba kivuza mazina Ako nakagai kare ngeji Mahabona
Ogure mtama Tewe dutashu wachu
Ni ugu iba mazi Kipo kizira nito iba na nini
Ika tubo ugu iba Ndone Ndone sabari wa wewe
Jurabi ilere lako Uzoba vono
Tugure mutama tukeru tashi wachu Moro ugurula, chani ngugurula Nukuri kose mpurusabzia Mwanyumba Yekanawe vete kumfata Mwanyumba Walika kugure Nyo vayu wate Ugurula
Erika huyo rumena wa mufaso
Mwanyumba
Tuga subira mwihumbi matama
Nyugurula Aliku ujiwe nchani gira kujia mana maruru ya nyumenezi
Mwe ndaye ni mami yumvira ko muyiraramu natwe na mushikaye turaye haze nimwogorora
umviritsa ndugurura kubera ivete iyaba wewe wenyene sinari kukugururira kuko nivyo wirirwamwe gushika ubu ntavyonzi
ivete ni ravuka muri runo rugo wenyene hanyuma ivyo mwana ze nagira ngo tubivugane We n'umugore wawe muziko ni
umwana w'abahungu ndagusabye nkure mukama vugana na so wanyu je wishire hasi
je tuvugana ibiki bahe ibyo bajya bahe turaje kujyana murabona
tutajyamikwa nk'abana siko
ufuke wa
no musi ndyama mutama amafaranga magoshi itongo ryacu murabyumva
Babes, you forgot to tell me.
Oh, girl, forgot to tell me. Well, I'm a catcher. No, you hear me, Mamma Zinissi Musa. I came every day. Eh?
Beggar cheat. No, Musuari, I'm up for.
Eh, Mona, eh?
Here we. Ukoleko ushanyo kwa. Hewe, iyo ndero fise wa ikuye.
Uyo ni mamu yu. Mama kili ooni wasome za mazi uju mbita na wase shawe.
Hei, nitu. Kwa ukure, nitu wiju mu na zonda wa hai. Na karena chongari mwangore.
Shakuri kumye. Mangorane. Ogejo, ima tare turafa.
Akana
ni imbwa bamanika mwikoma. Ejo muzobinsaba shanta ni
imbwa. Ushira hibona.
Eh ndabari.
Bebere ndakubwire.
Usige mpamagara mwizi.
Kwari ivyo? Vuga mushize amafaranga mwago yitango nga. Chaye mu banijanje. Muranyumva? Ivete, gena mutuma ndakwereke. Murabona?
Hechiti, ugirugiri.
Wari.
Ushaka kwa so wani?
Eh.
Wako kuri umugabo.
Eh.
Hewe, hali jorero, soka benzira mungu.
Sizo hoka, wewe. Yami na yuwa tuwa mkawa, wenga uja kukia mungu.
Uchindi, uchindi imka.
Hechi, hewe,
uchindi imka. Seko,
hewe, musoke na.
Ikira kubwa kosh. We hori.
Mwana wanya,
hata kubwa. Hata kubwa mungu.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho inkinamicyo intamenwa mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dusezeranaho reka tubareke mukurikire indirimbo number 1 y'umuhanzi Platinum wo mu gihugu cya Tanzania muri studio ya gatano hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema nshimire injeniyeri na Dan Brown badufashije kwegeranya aya makuru mugire umugoroba mwiza.
Chako kwangu maradhi Matuso none kapo kwangu simanzi Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi Oya, nuso none kapo kwangu simanzi shika ai punguza kidogo na mengine kadhalika toto si unanielewa hapo hapo liposhika ukiona